mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino saha hano muri studio ya Yindwi muri kumwe na Jean Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mucumva ku mirongo migufi ya shotweze kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook VOA radio yacu yarusha muri Tanzania muratwumva tankomanzi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuno wa gatanu no kuvuga ejo aho bukera yarusha muri Tanzania bitegekanije ko hatangura inama igira 20 y'abakuru bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Muri iyo nama hitekanije ko ikibazo c'amatati yo Burundi cicarigwa hagafatwa n'umwanzuro w'ukunge nayo matati yova mu nzira. Umuhuza mukuru muri ayo matati ariwe perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nawe agashira ahabona icegeranyo c'ukunge n'ibiganiro vyagenze kuva bigitangura kugera ku ifatwa nk'ivyanyuma. Naho biruko Burundi ntibiramenyekana ko buzo kwitaba iyo nama ko perezida Pyankurunziza mu ndwi iheze yandikiye mugenzi we wa Uganda Museveni amusaba gusivya inama na waramurahira ko vyanke bikunde iyo nama itegerezwa kuba. Mu kiganiro muri sanga cuno munsi rero turabigaruka ko aho twatumiye Leonce Ngendakumana icegera curunguye mugambwe Sawanya Frode mu gihugu c'u Burundi. Leonce kaze muri sanga kandi mwakoze kuduhakano kanyu.
Akoze namwe kundi miranda bashimiye.
Yego, mugiye gusangira ikiyago na Honorable Jean de Dieu Mutabazi no mugambwe Radebu na mwebwe Honorable Mutabazi mwakoze kuduhakanya kandi ikaze muri isanga.
Ijwi rya Amerika nagiye wenda bakengukiye nkongera kandi nkakengukira abariko baratwumviriza nonga ndabaramuka.
Twe twifuje gusangira ijambo n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye kandi yari yabitwemeye ariko ku munota wa nyuma yisubiye ko atubwira ko muri leta bumvikanye ko ataco buvugira ku maradio imbere yuko inama iba. Majambo yiwe yagize ati: "Ndugure twa mugina ntitwojabura inkono itarasha, ndugaye twa mugina." Tuvugana n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Nibigira mu gutegura kino kiganiro. Nawe nyine twaramugerageje ngo tumutumire dusangire ikiyago ariko atubwira ko azo gira icavuga inyuma y'iyo nama. Twamubajije nimba leta y'u Burundi izo kwitaba atwishura yuko tuzobimenyeshwa. Mukanya turaduga ku kiyago ariko mudukundira imbere yuko duca tukiduga ko tubanze twumvirize mugenzi wacu Eroje Wirika neza aduce ku masonga ibiri mu makete Museveni na Nkurunziza bandikiranije.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasavye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayina wahagarariye akarere ka Yase ku gihugu ciwe co kongerwa umwanya w'ukwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha. Prezida Nkurunziza yandika ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, yagize ati: "Ikete ryo kuba 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro vya ambasade y'u Burundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uganda n'ayandi makungu ribona gushika mu biro vya anje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye ndwimwe kugira nitegurire neza kwitabiyo nama ya YAS." Asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiye nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo. Yongera ko kwingingo ya 10 y'ingendigenga inama z'abakuru b'ihugu vya Yase itegekanya n'imiburiburi ndwi zine z'ukwitegura inama y'abakuru b'ibihugu. Iruhande y'ibi Prezida Nkurunziza yashimangiye ko igihugu ciwe cari casavye n'uko inama y'abashikiranganji yamibanziriza y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yokugizwa inyuma izindi ndwi zibiri. Izi mvone vijasabu na sebe Barundi, nivijanyu ze Museveni, asanzwe mbele ya inu muhuza mkuru matate ya Barundi. Mwikete ya musubije kuru yu ima na agilati, ingingo ya chumi hano nikora kuku Burundi bugari busanzwe buzi ina misanzwe, nibizo yigir guamu kuko bugara seru kiwe mumana maibi sata bitandu kanye aitegur. Yongerako, kwa bashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa yase bibihugu bibugize bumvikanye kukiranga misi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa 12/2018 kandi ko bigaragara muri ico kiranga misi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania. Bwana Museveni yashimangiza ivyo avuga akarorero aho yandika ati kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC amusaba kongera kwingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama. Iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama, niko Museveni avuga. Uhagarariye umuryango wa EAC muri iki kiringo yinginga president Nkunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama byarindirijwe gihe kirekire rwose kandi byihutirwa, akamusaba kutabimbohera rutonde. Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ihugu bya EAC bitazozanira neza uwo muryango, akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama tanke kizokorana ku itariki yagenywe, no kuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania. Yibutsa mugenzi we w'u Burundi kwibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi. Kuri iyo tariki nyene Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko, umunyamabanga mukuru wa EAC, amumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite. Yari yamubwiye ku inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25 na 26, iyo umugwi integuro ikaba ku 27, iyo abashikiranganje ku 28, abakuru b'ibihugu bagashika ku 29, maze bagaca bagira inama yabo bukeye. Kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC byasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisibya izoba ku itariki yashinzwe. Risigura ku iyo nama ya 20 zo kwibanda hanini ku isinywa ry'amasezerano atandukanye ibijanye n'ukuraho inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politiki wa EAC. Muri iyi nama ikibazo cy'indyane za politiki zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa, nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe William Mukapa babitangaje ku 19 ku kwezi, igihe Mukapa yarahejeje gushikiriza icegeranyo cy'ibiganiro vya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambo uri ku butegetsi batavyitavye. Kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa 5 mu 2015 wari yarusha muri Tanzania agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyirekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ciwe yari maze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwizwa nshingiro ry'u Burundi. President Nkunziza amaze gusubira gusohoka igihugu incuro imwe yonyene. Hari kugenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi umwaka uheze, aho yaja mu ntara ya Ngara ihanuruye n'u Burundi muri Tanzania nyene, akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli. Eroje wirika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza arakenoye. Tuduge rero ku kiyago twinjiye mu kiganiro nyezi na cuno munsi mpereye kuri mwebwira hose ngenda kumana murumvise ivyari muri ayo makete atandukanye ko muri Bujumbura hari amakuru mufise yuko leta y'u Burundi yo bizokwitaba hari abo barashika Arusha.
Twebwe nta makuru dufise ku bijyanye n'uko leta izokwitaba kuko bituyegereye cyane, mugabo numvise muri kiganiro hariho uyegereye ari muri leta ngira araza kubishikiriza Abarundi n'amakungu na cyane cyane n'ibyo umuvugizi wa leta aza kwita kiganiro, niho icyo kibazo cyari gutomoka.
Yego,
n'ahandi niba ndakubesha ibyo ntabyo nzi, ariko uko icyo mbona nibyo numva hano. Sinibaza ko bazokwitwa nabo bazokwita bakuba ari kugenda guhendana.
Ego mutabazi akabazo namwe mbajije Lonse rekanda kababaze tuvugana muri Bujumbura hari amakuru mufise ku leta y'u Burundi yoba izoja arusha kugira ngo ejo batangure iyo nama y'abakuru b'ibihugu, hari amakuru mufise ku mushikiranganjo yoba arashitseyo.
Kuri twebwe ngaha i Bujumbura amakuru dufite nayakiye ku buhinga ngurukira bumenyi, hanyuma twarumvise yuko umunyamabanga mukuru w'icyamu cy'aka karere yasabye Perezida Museveni ko iyo nama yukunguruzwa mugabo Perezida Museveni nabyo yemeye tukamenya neza rero twebwe yuko leta ibyo kwitaba cyangwa itabyo kwitaba mugabo icyo twebwe umugambwe w'iwacu n'indi migambwe dusa n'abegeranye mu byiyumviriro kuko hariho ibintu bitari bike twidoga kandi twidogera aka karere tugasanga mu bintu bitari bike usanga harimo akagare kandi ugasanga harimo n'akarenganyo ariko bituma ubu hari hageze yuko muri mwaka karere ibihugu biri kumwe n'u Burundi bikira kandi bageneje kubahana kandi bikanashyigikiranira mu gihe bituruka neza yuko hariho ibihugu bya Buraya n'ahandi bishaka kwinjira cyane mu bintu byerekeye kudestabiliza cyangwa guhungabanya amarongi y'umutekano y'ibihugu bimwe bimwe by'aka karere harimo u Burundi.
None ku bwanyu bwa honorable ibyo muvuga muti icyo mwita akagahe canke musaba kubahwa nk'u Burundi ku bwanyu biri mu byo u Burundi bwo bwaravuze bati tubanze tubangire mu kuja muri iyo nama imbere y'uko ikibazo gikemugwa hanini byatewe n'iki usivye imyiteguro perezida w'Urundi yavuze ko ashaka kwitegura.
Eza mu cyanzwe n'inda hariho inama itumuko iyo nama itegerezwa kumvikanwa ko hanyuma ikumvikana ko na bose kandi igategurwa na bose mu gihe rero inama itateguwe na bose birumvikana rero uko utagiye mu gutegura utagiye mu myiteguro y'iyo nama arashobora kuyitaba nk'uko ashobora kutayitaba mugabo rero mu gihe atayitabye nta kintu kerekeye icyo gihugu cy'iwe cyo twigwa
ku bwanyu birakwiye
tegera ariko bituma mu gihe ntikibamenya ari gukoresha ibyo kwitaba cyangwa itabyo kwitaba mugabo hamwe yo kwitaba ni ukuvuga yuko ibyategekanijwe kwigwa byo kwigwa kandi bakaba nabo nyine baragiye mu kubyitegurira mugabo mu gihe batoba baranayiteguye hama ntibitabe kuri twebwe ho kwigwa ibindi bintu mugabo atarimo ibyerekeye u Burundi.
Hanyuma ga honorable Mutabazi aho muhagaze ni hehe mwebwe mushigikiye ko leta yitabira canke itoyitabira?
Oya twebwe aho duhagaze aho duhagaze twebwe mu mugambi w'inyajwi yo kwigwa radebu n'iyindi miryango turi kumwe murazi neza yuko hariho imanza zimaze gushingwa mu masiramu y'aka karere eac na teyerz ibihugu bihurikiye mu shyirahamwe teyerz ry'ibiyaga bigari murazi neza yuko hariho imanza zigeze gushingwa bikibonekeza yuko nk'igihugu cy'u Rwanda dusanzwe turi kumwe muri aka karere
ariko ivyo ntituza kubitebako ko tudafise uruhande rw'u Rwanda mu kiganiro.
Oya makanya gato nico ndabiheje bakanka guca urubanda kugira ngo bihanize u Rwanda izo manza ntiziracika hanyuma rero biribonekeza yuko ariho ibintu bimwe bimwe usanga nko muri iri shyirahamwe usanga ari ibihugu bicudike gucumbya ibindi aricyo bituma rero kugira ngo ku neza y'iri shyirahamwe ry'aka karere bitegeza kubakirwa ku kubahana no gushyigikiranira mu gihe hari inama
Reka duhindukire ku ruhande rwa Leonce ndakumana nawe tumubaza akabazo nk'ako twababajije na mwebwe Leonce ku bwanyu iyo nama ikwiye ku Burundi bwari bukwiye kuba buhari canke mwibaza iki kuri ivyo vya Mutabazi avuga ati hari utubazo tumwe twari dukwiye kubanza kuvanwa mu nzira
nakurikiye neza byo mutabazi yavuze mugabo reka mvuge icyo niyumvira ikibazo mwambajije ibyo byo ndabireke kuko nawe nyine byinshi avuga ko atabyazi kandi mwumvirije iby'i Burundi ntabyazi azi ibyo mu Rwanda azi ibyo mu bihugu by'ishyirahamwe bya Buraya imyoroteye azi ibintu byo banze gusa nta mwumvise twebwe rero icyo twabanza kuvuga ku ruhande rw'umugabo saba na Prodibu ni uruhombo ku gihugu cy'u Burundi ni uruhombo ku Barundi bose ni uruhombo ku karere kuko kumbure intego z'igihugu cy'u Burundi giterera kuko numvise mutabazi abizi neza aravuga yuko azobanza bakiga ibyerekeye iby'akarere ariko ko n'ikibazo cy'u Burundi cyokwizwe mugabo avuze yuko ngo perezida w'u Burundi atitabye ntibizigwa wenda rero bitizwe ibyo ni byo twebwe twari duteze kwa maso abarundi bose kugira ngo turabe ko izi ngorane zose turimwo ari ingorane za politike ari ingorane z'umutekano ari ingorane z'ingene abantu babanye mu gihugu ari ingorane z'ubutunzi ubukene buri ngaha ubushomeri amashuri atagenda neza twari tuzire ko bazitaba kugira ngo ibyo bibazo nabyo nyine bivugwe n'akarere kabandanye gafasha kuko turi kumwe nako kugira abarundi nabo baje batwaba mu gahengwe twishyire twizane mu gihugu cyatwibarutse tubane neza ariko uko nibwo bidondaguwe nta cyizere dufise yuko leta y'u Burundi izo kwikubita agashi kitaba iyo nama yovuga iyo muntu ibyo bibazo Burundi.
Nika turindire hama kuganyuga Leonce we yavuze ati ico mbona hari hayo matata tarava mu nzira utugorane yadondaguye biri mu bishobora kuba byaratumye leta y'u Burundi ivuga ati twebwe ni muduhe nako kanya turindire ariko mwikete yanditse umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yavuze ati nshaka kwanza kwitegurira hamba vuye uko kwitegura hari kindi mwibaza gishobora kuba cyarutumye u Burundi butitabirizo nama
twebwe twibaza ko ari kwanga ko ikibazo cy'u Burundi cyovugwa kuko amanama ya nyuma yabaye kuri icyo kibazo cy'u Burundi abera muri Tanzania leta y'u Burundi ntiyigeze yitaba ikabona rero yuko abo mu bihugu byo muri aka karere basa n'abashavuye kugira ngo rero bagize ubwoba ariko kugira ubwoba si wo muti ahantu hari ibibazo iyo ufite ibibazo ubivugana n'abantu kuko ufite indwara ntuje kuyivuza ndaguhitana aha rero nta gutekeranya mu kwanga yuko ikibazo cy'u Burundi cyovugwa ariko sinzi ko kitazovugwa ibyo nuko nabyumvanye mutabazi sinzi ko kitazovugwa kenye batavuga kizovugwa
ari nkamwe ga mutabazi ibyo bibazo byose by'u Burundi bivuzwe u Burundi butahari ikizoca gikurikira ku bwanyu n'icahe
bena niko ndakubwira nuze nuko uyu mugenzi wanjye ngenda kumana yo tarongo umugambi wa Prodeo avuga ngo yanyinjirije ngo mugabo ngo ntabye none mu gihe mutangiye ishyirahamwe ereka mukurikiza amategeko agenga ishyirahamwe
itegeko ryarenze ko nijya
amategeko agenga ishyirahamwe harimo ukubahana usanga muri politike y'inkingi n'ibindi byinshi none mu gihe mutumvikanye n'umuntu kubijya ku rutonde urabyumva atakubwira ati mu mwanya urumva avuze ati mbo sawa nawe wenyemeye kwaje gushika uyu mu gushika uyu mwanya sinzamenya yuko ibyo kwisaba cyangwa itagukisa
agatelefone kariko karaturumva kagenda mu gume hamwe mu zo
yashobora kuba mugabo hahuko kwiga ibibazo by'u Burundi
aba agatelefone kanyu tuko turumva kariko karaza karacikagurika mutwihanganire murabe uha umwe wamuhagaze mutabatsi. Muri ko muratwumva? Turumva agatelefone kiwe katariko karumvikana reka mu buhinga bw'ivyuma bongere basubire bamuhamagare hamatubandanye ikiyago. Niho se murumvise aho mutabazi yaragejeje ati akagaye canke iki mugabo uyo mwanya bawuronke bawutegure kubganyu iyo nama Burundi bwari bwaronse akanya ko kwitegurira neza igihe babimenyesherezo.
Kumvirije amakete banditse maketi yanditswe iryo umukuru w'igihugu cy'Ubuganda yanditse akaba ariyo mbere arongoye inama yo y'ibyo bihugu bya Afurika y'ubuseruko yarerekanye ibimenyetso byinshi yerekana ko Burundi bwari buzi iyo nama kuva mu kwezi kwa gatandatu cyane bwari bubizi. Ariko rero igitangaje niri iyo bakuma bavuga ngo akagaye akarenganye kutubahiriza amategeko kubahana, none Uburundi bwamenye ibyo ariko batabwubaha, ubunyene niho bwamenye ko batabwubaha cyangwa batabwubaha yoba ari inzira yo kuvayo nkuko bagiye bava mu bindi bintu nkantu nkakubiye bava muri seteyi uko babivuga urumva ko bagomba kujya bava bavayo naho nyine mugabo ku nawe nyine gufata tukiniga twebwe nyine tukinyegeza tukiyara ibivomo twari dusigaranye n'aka karere cyane cyane nitukavamwo sindi tebwa nyine tuzoca tubaho gute tuzatubaho tuzobana n'abandi tuzovugana n'abandi nicyo gituma navuze n'uruhembo ku Burundi n'uruhembo ku Barundi bari bakwiye kugenda cyangwa bari kugenda na mbere kuko bari babatumye ko na mbere ibyo byose bavuga by'akagaye ibyo byose bavuga by'amategeko bakabivugira hariya bakabyigira hariya n'ubu bakagenda bakavuga bati twaje mugabo twagomba tubereke ingene inama yateguwe nabi bagapfuma bavayo baje kubyerekana bakumva ko batabyumva.
Yego, hamaga Leonce ikigi ico mwibaza mwebwe co kurikira mu gihe Burundi butokwitaba haracaske amasaha 80 kugira umuntu ashobore kubimenya ariko butitavye ikizokurikira mwari mwasavye arusha mvuga ati twibaza yuko iyo nama ibizokwigirwamwo bizova na matati mu nzira iki ico kurikira mwebwe mu nari giki mu gihe Burundi butitavye.
Mu gihe Burundi butitavye fata inzira fata ibintu bibiri cyambere nuko hariho amadosiye azokwigwa yo muri aka karere ari nibazo byinshi twavuze mbere na mutabazi ya dondaguye kandi byamavigwa turabiri urumva rero Uburundi numva aho buzaba wahombi ko ndandera nabuzota buzo ndandera nabuzota tanga ibizovugwa bwemera butemera bizeshigwa mu ngiro urumva tuzabona kubiganiro na kuri ibiganiro naho abantu bariko bibaza kubisozera barashobora guca bavuga bati ntibyabaye dutegerezwa kubibandanya usanga Burundi twamiye muri iyo nzira y'ibiganiro gusa bya bindi bibazo dufise biri mu gihugu na cyane cyane bya bibazo by'ingene itunga ry'igihugu ryifata ingene abantu bakenye ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'amashuri adakora bigume byunyuka hanyuma rero urumva tuzobaho nabi inkurikizi ya mbere nuko tuzobaho nabi inkurikizi ya kabiri ni uko ikizota abagenzi inkurikizi ya gatatu ni uko uzosanga mwereke biragenda uko duhora tubibona ugasanga n'ishu z'ingufu zirafashwe ibyo byose bikazoba ari ibintu bitatu biri kwerohereza Abarundi.
Reka turaca tubibandanya hariho n'akabazo mwarimu abajije ati bamenye ko bagawe ryari mu gihugu cy'u Burundi niko ari kibaje kubigarukana kino gihe mutabazi aradukundiye yagarutse ku telefone ariko imbere ko ca tubigaruka ko reka twake n'abakunzi b'ijuru rya Amerika bari ijya nino nabo nyine dusangira ikiyago barafise utubazo n'intererano baza batumire bacu turahera kuri Jean-Marie ikaze awerereye hama ikibazo canke intererano.
James te kibazo kuri mutabazi ni kibazo kuri Leonce Ngendakumana. Kibazo kuri Leonce Ngendakumana hamwe iyo nama ya EAC yohera idatunganije ikibazo cy'u Burundi bo nk'abatavuga rumwe na leta bazoca bafata inzira iyi hanyuma ikibazo kuri mutabazi ingingo zizofatwa na EAC yiteguriye gute kuzishira mu ngiro ko numva ko batazohaba bitabiyo nama. Nuko tubazo tubiri bagerageze kwishura kunyishura no kwishura barundi kumbure hari nabandi barafite ico kibazo.
Urakoze cane Jean Marie, ubwire umunsi mwiza.
Sawa
nam. Eko leo nse mwumvise akabazo kumukunzi w'ijwi ry'Amerika Jean-Marie.
Ndani mishwa umajambo abunaguye. Kariyo vyo gendu ko. Uvijia kiyado churu hune nchipi dongo vitoru muti. Kwenye ingira kwa tanguye. Nige tuzo wa andanya. Ingira hivi gane hilo. Gushika umutu wonezi.
Nta uzova yibaza ati byo biganiye none ko vyadindiye kuko ni byaherutse hari habavuze ati ntaco mwavuye mu mushitse ko Galeonce.
Sebe kwara gicitse ko kuko ibyumviro byacu byose kuko tubyumviro ko za muri urugwa gara kiri mu mwaka kaga igihe kirimo kwara bishikirije. Ingene yo matora yo na kandi biri na bibiri yo kigurwa kwara bishikirije barabyakirije kandi twarinze ku muzi wabirose kwibaza ko niyo nama yejo umuhuza ngira ngo azokira ku mayange bagenzi be urumva harabyo n'ikintu kitari gito.
Nuko mutabazi akabazo mwabajijwe na Jean Marie namwe mwakumvise ati bizofundikirwa Arusha leta irategekanya izo cibikora gute ku bwanyu hazokurikira iki atariho yariri ingingo zizofatigwaho.
Kimwe nari nakubwiye mu gihe abantu basangiye umuryango kandi bumvikana ibyo ni umuryango utegeka kuyitunganya mu gihe bakoranye bakavuga bati twebwe geti na nakurundi koreta urundi zo kwita cyangwa ikazo kwitaba hari ibyo nakurikiye muga hari ibyo nuge unaramenya mugabo aho twebwe icyo twe tuvuga mu gihe leta y'Urundi icyazoba ari ibiri birakenewe yuko bira urundi byose bikigwa
batagaruka ku kibazo cyo Burundi.
Birakenewe bose yuko bikigwa batiga ibindi hamwe bo byiga naho hari ingingo ifashe iyo ngingo leta y'Urundi nishobora kuyishyira mu biro kubera ibizoba biyega niko twe tuvuga ikindi nacyo umugenzi wanjye leo ngenda kubona aragaruka rwose ku bibazo by'ubutunzi akagaruka kose ku bibazo by'ubukene n'ibindi avuga hari na rimwe ibyo bibazo turiga twebwe muri aka karere ka yase ko twiga muri rusange ko biga muri ko baziga muri rusange ngo bazige mu nama bakavuga ati ibibazo by'Ubuganda mu byerekeye ubutunzi n'imibano tubikemure gutya a duhamagare ntugeye abo kwa Museveni cyangwa tuhamagare abo abegere abatavuga rumwe na Museveni cyangwa duhamagare twige raporo y'inuzeye y'ibira mu Buganda cyangwa iby'u Rwanda n'ibindi urya icyo tuvuga ni uko mu mategeko agenga ishyirahamwe ry'aka karere hari ibintu uyu munsi bitariko birakwirikizwa.
Icyo nico ivyo nivyo mwari mashatse. Ivyo nivyo mwari mashatse kwita akagayega mutabazi canke ndabarengeye akarimbe.
Oya harimo akagaye na karenganyo. Sinakubwiye yuko hariyo ibintu nuze igihugu kibanye cy'u Rwanda kandi igihugu tuvukana bakoze bikateruka neza yuko bagiye n'ibyo guhunga abanyamahoro n'umutekano.
Ariko twabasavye ko iby'u Rwanda twoba turavyihoreye uno munsi kuko ataruhande rw'u Rwanda murumva ko tutobandanya tuvuga u Rwanda kandi rutahari ngo rwisigure.
Aho rero kurahingama rero
oya sindiko ndabugama kuko nta ni vy'akarere ariko nta turiko twageza mwe nabandi batari ngo babavyisigure ko murumva ko bitoshoboka yego ndaho se murumvise aho mutabazi ahagaze
yumva yuko tike tuvuga rumwe wo vuga ati mu gihe bo batari ku murongo abo mu Rwanda ngo baheje biregure kuko ndiko ndavuga
kuko atari nibiganiro nivyo turiko turavuga reka turi
nicyo gituma rero no mu nama ibyo barero igereke Burundi leta bunda kari hiri bo bikura ku rutonde ngenda gukinira
uwo yego Leonce muri baza yuko ari ikintu coshoboka ko yasivuga ati turakwiye ku rutonde ibyigwa ku gihugu cyo Burundi muravyi byo mwagiye muravugana nabandi mu biganiro mwahora mwarusha mu misi ya hiti
icambere cyo kuvuga neza mutabazi avugira umugambi wiwe avugira leta cyangwa no muhinga
arakwishura muri kumwe
ariko kugira leta kandi avuga ibya leta kabyaza ingera kugira n'ikibazo n'ibyo yavuze inzo rebe abibona n'umugambi arongoye ibya leta bireke none nibyo twagenda tukavuga ngo turiko turaganira ibindi bintu byose tutavuze ibibazo by'ubukene biri mu gihugu tutavuze ibibazo by'ubushomeri biri mu gihugu tutavuze ibibazo by'amashuri atagishobotse muri iki gihugu tutavuze umutekano muke tutavuze ibibazo bijyanye no ku Burundi biri kubihaza bigomoka tugaca twibaza ngo turakunda igihugu cyacu rwose none twavugiye kuvuga yiga nemere muri ako karere mu bibazo bikuru bikuru bama bavuga ni ibibazo bihagaze ku butunzi bw'iterambere y'ibyo bihugu n'u Burundi burimo kandi rero twibaza abayisilamu ningene burwanya ubukene ningene burwanya ubushomeri ningene bakongereza inyungu ibyo bibazo nibyo byama bivugira ngaho ntabwo ngaho ngo abishyire n'ibindi bibazo bivugira
arasabye ijambo mutabazi ngira hari ica kwishura rero
ngenda kumana ndamukurikiye neza none ko umenga ariko avuga ibintu biri muri programme ya Prodebu none ibintu biri muri programme ya Prodebu nibyo bashaka ngo tuvuge tuvige
ivyahega
programme ya muri malaria mu kugwanya sida mu by'amashuri mu byukwiga ubutaka abari byo rero dutwara kwiga mu karere
ariko ivyo vy'akarere urutonde rurahari
ariko avuga ibintu biri muri programme ariko ibintu by'ubutunzi n'imibano biri mu programme ya Prodebu none bizakwigirwa hariya narorere azobitwara mu matora y'2020 nibayitora aheze arongera ubu
donse mwavuga ibya Prodebu mwavuga programme ya Prodebu canke mwavuga programme yitegekanije kuzokwigwa muri iyo nama ya YAS
n'inama muri iyo nama ya YAS irabo by'Uburundi bivuze umuhuza yarishize mu migwi ine hari ibibazo bya politiki hari bitanga amabwiriza ashingiro bijyanye n'amasaza n'iyarusha bijyanye n'ingeri n'amatora hari ibibazo by'umutekano hari ibibazo by'ubutunzi hari ibibazo bijyanye n'ingene abarundi bokubana cyangwa cya mutabazi
yego reka
ngo ndikwenda kuvuga muri porogaramu ya Prodi none ngubu ko mbona tworaba iby'ubutunzi ngo byifashe none mutabazi yevuga ko leta y'u Burundi ikibazo cy'ubutunzi bw'igihugu bitakira gishinga iyo yari porogaramu ya Prodi ubu ko tubona ibiciro byabaye umurengera ikintu cyose utapfa kubona mu mwaka w'2015 cyagwirije hafi nk'amajyana abiri none ibyo niba bitaraza ishinga leta y'u Burundi iyo bigiye kuvuga iyo hakurya biba muri ibyo biganiro byo muri iyo YASE cyangwa ibyo by'u Burundi iyo bigiye kuvuga yiyi
reka duhe
ibibazo tuzoshimikira ko ni ibibazo by'abanyagihugu n'ibibazo by'igihugu
reka duhe
ibibazo biyumvira ngo bari mu butegetsi ibyo byose bari kubavuga ngaho n'ibindi byo kugomba kwigumiza muri ubwo butegetsi bagategura amatora mabi atumariya induru mu gihugu bakagumamwo atacyo bari kubamarira igihugu ibyo rero nahaciye birarambye tusibye tuzobandanye
mutabazi hari sabwe
akantu gatoya mubwira bati
imbere ko tushatwa twakiranya igihugu
leo sari ibintu bimwe muri duhurizako none ko mu Bufaransa hariho greve y'abantu bambaye twakijiye kwa jone kubera ibibazo by'ubutunzi none ibyo bibazo ibibazo by'Ubufaransa byakirije muri iyo Europeyeni
ariko mutabazi mbega mwumvise ivyo Museveni yasiguye burya ngo YAS yari yateguye ibizokwigwa kuva kera kandi bari banavuze yuko irya nama yigira 20 ari nategereza no gucigaruka kuri ico cegeranyo c'umuhuza ngira ngo bafise uko bitunganije muri uyo muryango
umve ndakubwiye umumenyeshamakuru erega leon nibwira ko jewe nshobora kuvugira leta mugabo wavuze neza icyo nuze umutsinga nawe ntawe ugwamiye yarishuye igihe mu musaba ko yega mu biganiro
hari uno munsi
niwe avugira leta twebwe turi mu batavuga rumwe na leta mugabo turafite uko twebwe tuvuga tuti ibintu uko twebwe tubibona iri shyirahamwe uyu munsi nimba abaserukire Burundi bakomoka mu mugambi PNDD ejo bazaba bakomoka mu wundi mugambi hirya yaje mu wundi mugambi kubera tugira dusangiye umuryango mugabo na tuguma tu abarundi ariko bituma dutegerezwa muri rishira hamwe kubahana
reka
munakubwiye ati reka kumvikane bikurikije amategeko agenga ikigo warabonye nko mu nshuro yeje mu byerekeye inama nshinga amategeko y'aka karere ngene Uburundi bwigeze ati ngaha mwakurikije ibitari byo kandi uko bakimanza ni kwari
reka twakire mudukundi
birakenewe ko twubahana
mudukundire twakire abakunzi b'ijuru ry'Amerika batari nabake bashaka kubaza utubazo canke ivyumviro Fidele aho erere hama akabazo canke intererano kwa Leonce na Mutabazi
je cyambere na mbere ndanze kuramutsa umushinga nta Leonce nda kumana hama ikindi nacho yaramutse hama ikindi nacho ikiganiro aho nari nkerereye sinacungirije neza kubera amaradio ntiyarameze neza ibirere ntibyari meze neza ariko imwe imwe nagenda byumva hanyuma imvugo y'abasende deside turayimenyereye Mutabazi nta kindi yovuga kuri ibyo ariko arashikiriza tuko turabyumviriza
ariko ntari muri sendede ari muri radebu
ubu rero ikintu twe tubona turashimye ko iyo nama ejo guca ikorana hama kugira ngo abakuru b'ibihugu ikibazo cy'u Burundi kigezaho abantu bose bacibazaho isi yose icibazaho ibyo byikana ukuntu leta y'u Burundi ishobora kunanirana ku buryo bahituma ko kubiganira kugira ngo ihure n'abandi Barundi baganire ikibazo kigoye u Burundi ugasanga bariko bigira kanani ibyo byikana ukuntu leta y'u Burundi ishobora kunanira isi rero nama twifuza yuko ejo ariyo nishi ya nyuma ngira ngo abarundi twiteze n'abantu batoze twahunze twataye izacu kugezaho niyo twahunze ugasanga bariko baradusangayo biragoye ikibazo cy'u Burundi kigezaho sinzi ukuntu n'Imana yonyine niko twabivuga ariko ndaremesheje yewe singenda ku mana ndamutera n'intege bakomezeho twe kugerageza duhanuriye leta turabe ko ari cyo izovamo ariko singakibona neza
urakoze ugira umunsi mwiza Fidele yego Mutabazi ari cyo ufise uvuga ku byumviro bya Fidele
oya icyavuga yanindiriye umugambwe yumva nabi ibyo vuzoje na buze na twe twavuga dayere muwe mwanyerefonye twari mu nama muze mu nzego za radebu nakubwiye yuko ko leta yitaba cyangwa ititaba ko atabyo twebwe turamenya mugabo twe twatanze icyumviro cyacu kandi nimba byumva nabwe nimba uyu munsi abaserukira leta bakomoka mu mugambwe se inyetege ejo abazoserukira leta y'u Burundi barashaka ko bazaba bava mu wundi mugambwe mugabo icyo biteza kwemeranya nuko muri uyu muryango w'iwacu twese tugeza kunganya uburenganzira
Mutabazi ahanini nk'akarorero woduha kugira ngo twumve wavuze cyane ikintu cy'akarenganyo n'ikintu cy'akagaye nk'akarorero woduha kerekana ko kagaye nako karenganyo ni nk'ivya tuvuye muri
idosi yakoze ku bihugu kibanye cyaje guhungabanya amahoro n'umutekano imana zigasimba mugabo ntihagire inkiriki none ibyo ubona bibyo bandanye
none nagira ngo kari kabaye numva
n'ayandi manama hagati y'ibihugu bibiri cyangwa bitatu ugasanga ibindi bihugu basa n'abatabitumira bakanabikumira hariho rero abantu bariko badukorera nabi muri iri shyirahamwe ry'iwacu
abo bantu ntikara akaryo keza ko guhura nabo amaso mu yandi bakagirizanya bari kumwe ku ntebe imwe bicananye babonana amaso mu yandi
oya urumva nta muti wishibere ikitizwe uyu munsi kizo kwigwa no hanyuma mumenye uko iri shyirahamwe rimaze imyaka n'imyaka n'ibyatsi twebwe icyo twasaba rero ni uko inama niyo mugabo ibintu byerekeye u Burundi niba bivuge kubera kubishyira mu ngiro yogorana nta muti wishibere twebwe twohanura
yego Leonce hari akagaye mubona muri yase ku Burundi mwebwe
ibyo byavuzwe n'uwo mushinga nkawe Mutabazi niba bibi cyangwa bibona atangira ariyo na leta mugabo leta sindabyumva bavuga ko babagaye icyo numvise umuvugizi wa leta yavuga ngo ati ngibo jabura inkoni karashe njyewe nari nzi nicyo kagari byose akora atendagura muganga akavuga ngo ni igihugu cy'u Rwanda nabyo nemerewe nabyo nemera kuko iyo haba hari ibyo by'akagari ubundi baba baravuze bati ibyo cyo hano twagiyemo ko ntitugaya turayivuyemo ariko ubu uye baracanira ibyo cyo hano nagomba rero kuvuga ngo kubona ibyo ari byo bari kubashyikiriza muri leta ngo nakagaye n'akarenganyo bakabishyikiriza ubu hari hageze ko ibitangiro by'u Burundi bisozerwa tukaza tukicara dufite agasezerano twateka igikumu kugira ngo dutegure neza agaterane mu 2020 ntasubire gutera ingorane nk'ibyo nanjye numva abamutabazi bamwe bavuga ibi bintu birabaze cyane kandi agatere bamwe twagiriza iminsi yose ngo twama dusiba amatora dusiba ibidusiba ngo kutitaba amatora kutitaba ibiganiro ngo ni ikintu kiri cyane none niba ariko barangira ibi bintu rero ariko barangira ibi bamenye ko bitogira ingaruka mbi ku gihugu cy'u Burundi ku Barundi kandi mbere n'imberuka ingorane zizokera igihugu bazozibaza
ego nonse ko mutabazi yari yabasabye kutabandanya mu mwitiriro wo muri leta
ndetse yose arivuga nereka ko mazi ibyo muri leta urigera wanga kuvuga ibyo muri leta urigera wanga kuvuga ibyo biganiro urumva kuvuga ingorane batanze muri ibyo biganiro kuko byatangiriye ngo nabe kuba gatanu ko urumva ko aguma avuga ngo leta ndiko ishyira mu ngiro nziza ni leta ya mutuni nana no kugira ko leta ya mutuni kitabwo ishyira mu ngiro
ijwi rya Amerika ego duce twakira abanywanyi
bije ntabare ubwirire rero singenda kumana yuko je nitwa mutabazi yangeze ndongo uyu mugambo radio je nitwa
Ijuru ya Amerika, ijuru ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda Leopold ahuri hama kabazo canke intererano kuri Leonce na Mutabazi. Leopold uratwumva? Ego duzi jwi muhinga bw'ivyuma kwarambara ko batakumva kandi bisigura ko nabandi batakumva. Nitukumva Leopold. Samuel mukurinda kwa gatelefone ka Leopold gatunganywa Samuel aho herereye hame kibazo canke intererano
Mwiriwe neza
Mwiriwe
namwe pimwala mu Tembele America ndaziko ndamuri mu gatondo
Yego
ubundi ko no tangura ndamusaba bashinga nka imwaka n'inda bavira kamere twobwo batira barangaze bakoresha kugira ngo kiganiro kiryohe cyane cyambere ama kugira kabiri imbere y'uko nshikiriza ikibazo cyanjye ni uko twebwe dushikana n'ubu mu Burundi tutunga ijwi rya Amerika tuvuga bagize ikibazo mugacamo mukira ku murongo bataramo n'imyinshi ushobora kujya kumvira
izi uradutunga utuburanye turaza kugumiza ko gushika uronse inyishu
amara ubwa mbere icyo gukora icyo navuga ni uko gushika gushika ubu abanyapolitiki muri rusange bo muri Afurika y'Ubuseruko cyane ikingira ko mu Burundi umwe wese cyangwa arimo arashyira imbere n'ingu ziwe uyavuga uti ibintu bigenze uko n'umbere agenda ashobora kunguka iki bigenze nta kunguka iki akorera nk'uko wumva ari bose inshingano ari bose arimo arakiriza Mutabazi ko ariko aravugira ku ruhande rwa leta Mutabazi nawe akamwishyura nk'uko arimo aramwishyura asigura yuko umwe wese arafite ahantu ahengamiye aho guhengamira ku nyungu z'igihugu bagashyira imbere inyungu z'igihugu kuko nibaza ko nk'ubu nyine icyubahiro hamwe atakwitaba iyo nama ingingo zofatwa izo bakiraba we wenyine zibakiraba abenegihugu twese
mvuga
yuko rero kiza koraba nawe nyine yoraba abamegereye z'imhano ziwe cyangwa muri leta muri rusange bakaraba inyungu igihumbi twogira mu gihe acogenda agashadufate agenzuza tudafe ku Burundi atariho turi kuko gufata aho zofata akira gatatu nacyo ni uko n'abanyacyubahiro bakwiyego bo muri East Africa boraba bakaza barashyira imbere inyungu ziraba ibihugu byabo maze barota igitutu na nyeroferene cyangwa n'aya masusansi nka Amerika n'ibindi bihugu bakaraba bakaza barashyira imbere inyungu ziteza imbere abene cyo ko mu cyo cyane cyane kuko ni bajya ko bafashe ingingo zo gushyira mu kagu Burundi ntambara ko cyangwa ibindi bintu ko nasi umubanyi ndi umubanyi hiye ko mbawodinya ko nabonye ne cyo bagaruka ko kumbere bo cyo cyera ko n'ikibanisho cyo kandi kandi ba bene cyo bahunga igihugu bajya mu
ego akabazo kawe rero Samuel harakabazo washaka kubaza hamba vizo ntererano zawe
akabazo nagira cyo ngira kumbaza ndagasimbere te pinde wose nagira ndamubaze aho baheruka mu biganiro mu cyo cyaka cyane cyo biganiro cyo wumva umuhuza mukura zo adoshikiza abagenzi we ejo ibyo baba barashyize imbere y'uko icyegeranyo cyegeranyo ujya mu kapa yakoze ko ngumbure bare wose bagihurije ko koreka itari yagiye ko bobo babacemera kugira ngo ejo niyagishyira habona ibyo tubitangura kumva bavuga yuko batacemera ngumbure cyangwa iki
ugume ku murongo nk'uko wabidusabye Leonce murumvise akabazo ka Samuel
nakumvise kandi ntera rero nayumvise kandi nayishimye avuga ati baba banzi nk'uko uko iwacu kibaba yabanyamigambi amashyirahamwe yigenga inzego z'igihugu abo mu karere ko bose bokwa baririmbira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu iki na byo ndagishyigikiye abantu ntibaze baraguma ku nyungu zabo gusa nizo byama byica igihugu ziragume mu bwishimi ubwo ndabimushyigikiye ko turahuriza ko abo muri aka karere nta ngingo mbi bashobora gufatanya nemera u Burundi kuko nta nyungu babikuramo nicyo nagomba ndamuhumurize rero ikiyavuga ati ibyo tuba twarashyikirije cyangwa ibyo muhura rwashyikira tuba twaranyuze ko ibyo twashyikirije twarabiteka igikumu twarabihurije ko twarabyumvikanye abo twari mu nama umuntu umwe agatangira icyegeranyo yisumbye ibindi byose byari byaravuzwe na leta irimo umugore ari icyitaba umuganga cndddd uri ku butegetsi urimo amashyirahamwe yigenga y'abakenyezi y'urwaruka amashengero abamenyeshamakuru bose ibyo bashyikirije birimo ubu rero icyegeranyo bakoze kuko ntacyo tuzi nicyo bazishyikiriza kandi twe ko bazishyikiriza tuzogenda kujyana nabo tuzogenda tubabwire tuti turonsa akajya tuti inyuma yaho tuti ibi i siko twabivuze nicyo wasanga nicyo byatenze kwa karindwi
yego nuko Samuel uranyuzwe n'inyishu rero hose aguhaye
ndakibwiye cyane kandi amushimiye abagerageje kunyishura neza nibaza ko nkumbure abo biraba ngira ngo ntiyararengerana nkumbure ari naho tuza twumve nkumbure nziza ivuga yuko nkumbure nyine icyubahiro aduserukiye cyane akarungi
urakoze cyane ugire umunsi mwiza ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga murumva ko turiko turagaruka ku vino nama igira 20 abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko y'akarere k'ubuseruko aho bitaramekanya na nimba leta ya Burundi zo kwitaba canke itazo kwitaba mutabazi mwagumye mugaruka muvuga yuko aho muhagaze mwebwe ari ko ari bibazo imwe bishora kuvanwa mu nzira iyo raporo yo yizotangwa n'umuhuza mukuru Matati y'abaru ndi ikaguta Yoweri Museveni ikaramuka itanzwe leta itahari harimo ibizo abiyega murumva ibyo biganire ibizo abisozerwe gute ku bwanyu
ikura kugumbwe inaje bukizwa radio bitwamenya yuko leta ari byo birikanka ari ibyo
ari nka hamwe ito bihari
ndi muri leta ndandakije
ari nka hamwe
hamwe leta itoba iriye kwe kavuze kuti ibiraba u Burundi kandi cyane ibisaba gukigwa mu ngiro na leta y'u Burundi ibyo byose bigorana iyo twebwe duhagaze ariko bituma ikibira u Burundi byose byigizwa bikazokwigwa mu yindi nama ikindi nacyo nimba abo tuko turaganira ari abarundi cyo kimwe nanjye nubasaba yuko bokwiza kwiyubahiriza mbega ko ari ingorane zikomeye mu Buganda ntigeze kuba ingorane muri Kenya ingorane ziri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda zirengeje hari na rimwe twebwe ntirigera twinjira mu byabo nicyo bituma njyewe nguma nsaba yuko twokwiga kubahana muri uyu muryango
mwari ndabumvise neza gamutabazi ndabumvise neza rero nivyo biganiro vya mbere vyari kubera ntivyari bikenewe yuko yaba karere canke iki birinda birajamo
Ega nini viganiro ugiye kubiraba. None ibiganiro gari bikenewe. Gari bikenewe gute nyamunye no muntu avuga ati leka twubahe tuzikare. Nyo kubya ingorane za politiki biri mu gihugu cy'u Rwanda, biri mu gihugu cy'u Buganda, nizigeze kuba hagati muri Kenya urabyibuka. None kwari geze tuvuga ati twe tuzinjiremo tuvuge ngo dusaba ubuhuza ngo tugire ikika. Nicyo bituma twe tutegereza kubahiriza amategeko agenga ibihugu by'aka karere, kandi twubahirije bizotuma
ntaberegoyaga ku bwanyu kandi nta ninzu yosha mu gihe leta yankiye ibyo iyo nama kandi nibiganiro bizokurikira ntisubire murabona yuko amatati ari mu Burundi ku bwanyu none azoca avano aho nanda akavaho gute
urumva aho niyo mvuga nti nta uramenya yuko leta ari ibyo bikayitajoya ibi nabye ti hamwe icyakabiri ingingo cyane ibintu bizovayo birasaba kuba ari ibyiyumviro cyangwa ari bimwe bita rukomanda kati byosabwa hamwe umuntu bavuga ati leta bavuga ati ibi ndabikwizwa cyangwa ibisabye buriya cyangwa ndagukora icyo nshoboye nicyo gituma njye nagenda gusabe yuko ubutumwanya ikindi kiganiro tuzaba turi kumwe n'uwo mugenzi nyine ngenda kumana rero hose n'abandi inyuma
tuzogerageza rero hose ngira ngo murumvise ibyo dusabye nitwabikora ko muze mutwita abanza hezere wose ko yarafise ijambo rero wose musongora
ntangorane
yego
mu byukuri biraboneka neza ko leta y'u Burundi irese kwitaba kubera iki kibazo cy'u Burundi itabona neza imbere cyufata ikibiziti ibitishoneho ibyo bishaka ariko babayitishijemo ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu
mutabazi namwe musongora
ngo ngo ni byose byagenda bagenda kwishyura mu bibazo by'u Rwanda bya Tanzania twebwe nitwe dufite ibibazo byatumye ishyamagakungu emu ishyamagihugu bwo bwa Afurika bashinga aka karere kudufasha kubitorera umuti
reka duhe ijambo nawe mutabazi
gushikaho ayo mashyirahamwe asabwa gufasha
mutabazi namwe musongora
gusa nibazo twisangije nicyo bituma twikura mu nzira vuba kakagari karavuga kakarenga bikava mu nzira
yego murakoze cyane rwose mutabazi musongora hama twakire babiri dusigaranye ku murongo akabazo mwari mugiye kuvuga canke intererano yanyu
umumenyekanakuru najya ndamenyeshe yuko mu bintu bishobora kuba ujya muhuza mukuru yoyi Museveni yaronse mu raporo yaronse yaronse ibipapuro by'inzira bibiri ibipapuro by'inzira twasiye mukayanja na Claudemu irimwo irakira ko umukono kandi n'ibyo bari basabye yari yaterekwe n'uwitwa Feniyase ibyo yashyikirije byaragiyemo bagiye iyarusha Claude birasura kandi ishyira umukono ku rundi rupapuro rw'inzira rudasa n'ubwo mukayanga twe tukavuga tuti none nk'ubu Claudemu uyu munsi ivuga iki ajya igahindura iki hirya yindika igahindura iki none ibyo o wumva iyo raporo nka raporo yashyikirizwa hariya yoba yoba imeze
gutyo
bituma rero umuntu icyo yohanura aho nguma mvuga leta niyaba iriyo nituramenya ko izoba ariyo ni ikigo kikiga nacyo tuga tuguma tuvuga tuti
ibibazo by'Uburundi bw'Abarundi nibigaruke kwigirwa hagati y'Abarundi kubera n'igihugu cy'Uburundi nikiza kwivanga mu zindi ngorane z'ibindi bihugu.
Ego William ku murongo wa telefone akabazo kawe canke intererano usongora. William uratwumva?
Murakoze.
Ego
murakoze ku mijambo. Ndavuga gato ku kibazo cy'Uburundi. Uburundi ufite ikibazo gikomeye cyane kuko urebye imbere mu gihugu nk'abaturage baho turazi neza mu minsi yashije ubwo umukuru w'igihugu yongeraga kwiyamamariza kiringo cye yari agisoje yongera kwiyamamaza ibyabaye imvururu zakurikiye narazibonye hari abana rero nka zangaha b'Abarundi bateshejwe agaciro kabo nk'abenegihugu babayeho mu buzima bubi benshi cyane njya mbabona natuye inkambi ya Mahama ndeba ubuzima bwabo mu by'ukuri n'ubwo mu Rwanda na mu Rwanda ni neza ariko se kuba ku butaka bw'ahandi urumvikana ntabwo ubaho neza ubaho ufite urwishyepe
William
ubundi bizarangira ryari nawe
mu usongora rero muri makuti
none ubu cyose cy'Uburundi ukuntu gihagaze mbona aba Barundi ubwabo nibo bagomba guhaguruka bagafata iya mbere.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza William.
Bahure n'abandi bagabo bicare hasi batuje.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Yego. Bamufate gufata umwanzuro ku kibazo.
Urakoze William. Yego urakoze William. Urakoze cyane gose Thierry nawe we icyumviro cawe mu majambo make cyangwa intererano utarengeje umunota umwe. Thierry ego icyumviro cawe mu munota umwe kugira ngo duhave dusezera mu kiganiro.
Ego icyumviro cyanje. Urabona je ndiko ndaraba politike y'u Burundi uko imeze amasezerano y'Arusha uko byagiye biragenda. Umukuru w'igihugu yaragiye arashinjwa yuko yoba yarenze amasezerano y'Arusha mu kurenza ibiringo bibiri yari yandikiwe nk'uko amasezerano yabivuga. Ingorane byagiye biratera kuva muri demiri cyanze gushyira amasaha nta n'umwe atayizi amakungu yose arayizi. Akarere karagiye karatunganya ibiganiro ariko bo bamye barondera intambamyi zo kugira ngo ibiganiro bidindire ntagisa bivamo. Kugeza yaho muhuza Benjamin Mukapa agera yuko ashobora gutunganya ibiganiro bya nyuma ariko naho nyine ntibabyitabye murazi ko byagenze. Ibyo icyo mbona abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'ubuseruko nk'uko bagiye gukorana kuvejo ku itariki 30 hari ikintu bakwiye kumenya.
Usongore cyane.
Umwe mu bagize akarere ntibakwiye gufata ntakwiye gufata kugira intambamyi ku karere kose.
Urakotse.
Ego bakwiye kuraba bakiga igikwiye gukogwa kugira ngo akarere gashobore kuronka amahoro.
Urakoze cyane gose Thierry mukanya turasozera ariko imbere yuko duhana gahindukira Leonce ngenda ku mana icegera c'uburongoye umugambwe sa wanyafrodebu mu majambo make akajambo kanyu kanyuma.
Ejambo cyanyuma kubanza kuvuga yuko demokarasi ariko ariko afite tako cyangwa gutera igikumu mu Kayanza undiguru ya FDD yiyo nari dukugurika turavuga tutari ko umukono kureshya n'ibi aba William aravuga ati ibibazo biri mu Burundi ni byinshi byavuye kuri izi mpamvu Barundi bari hagati ya mbere bicara n'abagani bayikure mu nzira eka na Thierry nicyo kimwe avuga ati igihugu kimwe icyo ntambara bintu bitandatu biri bagaze byigwe
yego akajambo kanyuma
kubyanyuma kuvuga ni uko abakuru b'ibihugu bokwiga neza ibi raporo bashyize iki cyegeranyo bashyikirijwe.
Murakoze cyane. Murakoze gose Leonce Ngendakumana. Murakoze cyane gose Leonce Ngendakumana Jean de Dieu Mutabazi. Murakoze Leonce Jean de Dieu Mutabazi namwe akajambo kanyu kanyuma. Jean de Dieu Mutabazi akajambo kanyu kanyuma turacari kumwe yavuye ku telefone yakoze Jean de Dieu Mutabazi umugambwe Radebu na Leonce Ngendakumana muri Frodebu na Lidiane na Hazona n'interamishije muri sanga ino munsi nshuti bakunzi makeneye kuyumviriza Geoffrey nawe nyene adufashe muhinga bw'ivyuma twemi twifurize kwandanya mujyohegwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Radio Ijwi rya Amerika turashimiye mugenzi wacu